Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, ni kaze makuru tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro. Muri kumwe na Joe Diana ni nahazwe. Hayo makuru rero turayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane. Leta ya Somalia yatangaje ko yarangije urugamba rwamaze amasaha indwi hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ku murwa mukuru Mogadishu ku munsi w'Imana ejo ku mugoroba, ahasize ubuzima abantu icyenda. Abajeje umutekano barashoboye kurokora abatari bake igihe iyo hoteli yaterwa. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo hamwe n'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble barungikiye imiryango yabuze ababo ubutumwa bwo kubahoza. Bose uko ari babiri basabye abanyesomaliya kuguma bunze urunani mu kurwanya Al-Shabab. Igipolisi cyavuze ko aba Al-Shabab bateye iyo hoteli bose bishwe. Ahandi havugwa ibisasu bitegwa ni muri Siriya. Abantu 12 barimwo abasivili indwi barishwe na bombe zatezwe mu modokari mu bice bibiri bitandukanye ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bw'ico gihugu ahagenzurwa n'inteko za Turukiya. Ishyirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu muri Siriya rifise icyicaro mu Bwongereza rivuga ko abantu hafi 30 bakomerekeye muri ico gitero. Nta muhari wemanze ko ariwo wakoze ibyo bitero, ariko Turukiya ikunze kwagiriza abakirde begamiye umugambwe wabo PKK. Ibi bitero byiyongereye ku bindi bisasu byasambutse mu yindi modokari byahitanye abasivili 8 barimo abana 4 mu gisagara cya Afrin Turukiya yigaruriye mu 2018. Mu Burusiya ibihumbi by'abakorera imyiyerekano ejo ku munsi w'Imana barashwe badukiye mu bisagara bitandukanye basaba irekurwa ry'utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. Bubaye ubugira kabiri mu mpera y'indwi badatinya guhagarikwa n'ubutegetsi kandi badatinya n'imbeho nyinshi yazura inzara. Navalny yatawe mu mvuto akiva mu Budagi kwivuza ishano yagiriza ko yahawe na leta ya Perezida Vladimir Putin. Yagirizwa na leta y'Uburusiya kutitaba ubutungane ku sango yari yarahawe. Uburusiya bwarahakanye kugira uruhara mu gushaka kumugandagura, ariko kandi bwaranse kubitohoza ko buvuga ko atabyemeza bufise. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya baranegura ifunga ryiwe hamwe n'igikenye leta y'Uburusiya ikoresha ku bakora imyirekano. Ibi byatumye ico gihugu cagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi kwivanga mu bibera mu gihugu cyabo. Ibihumbi by'abanyagihugu ba Hong Kong bahisemo guheba igisagara cyabo bakunda bimukira mu Bwongereza kuvaho mu mwaka uheze bashiriweko itegeko rikomeye rijyanye n'umutekano kuri ubwo butaka bugenzurwa n'Ubushinwa. Ibitigiri by'abimukira mu Bwongereza byitezwe ko bizokwiyongera gushika ku 100,000. Bamwe bagiye kuko batinya guhanwa kuko bashyigikiye imyiyerekano yaharanira intwaro ya demokarasi yabaye mu 2019. Abandi bavuga ko ingendo y'Ubushinwa yo kwinjira mu mibereho yabo no kubima ibyo bafitiye uburenganzira batobyihanganira. Bashima kujya mu mahanga kurondera kazoza kabo n'akabana babo. Benshi bakavuga ko badategekanya kuzogaruka muri Hong Kong. Abantu baharugwa mu majana barakoze imyiyerekano mu bisagara bikomakomeye muri Brezil ejo ku munsi w'Imana banegura ukuntu Perezida Jair Bolsonaro ariko aravyifatamwo ku kiza cya COVID-19. Benshi basaba ko atanga imihoho canke hagakoreshwa inzira yo kumwegura biciye muri politike. COVID-19 imaze guhitana abantu barenga 223 muri Brezil, inyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa mbere ku bantu barenga 440 bamaze gupfa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza haya n'ayandi mushora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Kuno wa mbere urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi sense mu mfunyapfunyo rurabonana n'indongozi za bimwe mu bimenyesha makuru bitari bigifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kugira ngo barabire hamwe ingene vyotezurirwa hama radio bitegekanijwe ko azotezurirwa none ariteguriye gusubira gukora
ibibazo bijanye n'uburyo bazi yuko tuzobihura navyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura navyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora ariko n'ibintu birondegwa bikaronka ikuru no kuronka ubwo ruhusha bwo gusubira gukora.
Uyu ni Leon Masengo hatwara Radio Bonesha FM imwe rudende mu maradio yugawe aturiwe mu 2015 yatumiwe muri iyo nama ya CNC kuri no wa mbere. Aha Masengo avuga ko biteguriye gusubira gukora naho hari ibibazo birimo ivyuma bishobora kuba vyarononekaye bagifise. Turabigaruka ko muri ano makuru turabafitiye kandi n'ayavugwa mu gisata cha sport aho tuza kugaruka ku mikino waraye uhujije ekipe y'u Rwanda Amavubi n'iya Guinea Conakry. Amakuru tuyafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera ku Rwanda aho ambasaderi w'ico gihugu muri Holland Olivier Nduhungirehe kwa gatandatu indwi iheze yahuye n'abanyarwanda baba muri ico gihugu biciye ku buhinga bwa none avugana n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko abanyarwanda barwanya leta nabo bagomba kubarwanya hakoreshejwe uburyo nabo bakoresha. Gahunda y'inama ya Nduhungirehe n'abanyarwanda bo muri Holland yari igamije iki ni muri kino kiganiro ya High Venus.
Gahunda mfitiye abanyarwanda ubundi ni gahunda ya leta igizwe n'ibintu bitatu bijyanye na diaspora. Icya mbere ni kijyanye na mobilisation, icya kabiri kijyanye na empowerment, kongera ubumenyi n'ubushobozi, naho icya gatatu ni kijyanye na patriotism, gukunda igihugu. Mobilisation ni ubukangurambaga kugira ngo twegere abanyarwanda. Umunyarwanda wese uri mu mahanga yumve ko ari umwana w'u Rwanda, tumwegere. N'ufite impungenge kubera amateka twanyuzemo, wahunze, ufite ibibazo ku Rwanda, tumwegere tumusobanurire. Iki kintu ni ngombwa kuko abanyarwanda uko tungana ubu ngubu bajya mu bikorwa bya ambasade, mu bikorwa bya diaspora, ntabwo ari abanyarwanda bose batuye mu mahanga, n'abandi bose tugomba kubegera. Hanyuma rero icya kabiri ni empowerment, icyo kikongera ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwiga, bakore, bagire ubushobozi aho bari bibesheho, babeshe imiryango yabo ndetse n'igihugu, bateze imbere n'igihugu cyabo. Hanyuma hakaba rero n'ibikorwa byo gukunda igihugu. Gukunda igihugu nabyo ni ngombwa kugira ngo umwe abanyarwanda gushora imari mu Rwanda, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ibyo byose ni ibintu bijyanye no gukunda igihugu. Ibyo bintu bitatu rero nibyo twaganiriyeho cyane kugira ngo turebe ko diaspora y'u Rwanda hano mu Burundi yabigiramo uruhare.
None uvuze kwegera mu banyarwanda kugira ngo ubahurize hamwe bagezeho imigabo n'imigambi yawe, uzabigira ute mu gihe hari bamwe bavuga yuko basa naho bahigwa bukware? Uzabigenza gute kugira ngo nabo ubegere?
Abakwiga bukware bwo niba ari abakoze ibyaha mu Rwanda, abakurikiranwa jenoside yakorewe abatutsi, bafite mandadare, bafite impapuro zibahamagarira gufatwa, urumva ko abo ngabo ari ikibazo cy'ubutabera bagomba kubahiriza, ntabwo ari ikibazo cya diaspora. Donc ari ikibazo cy'ubutabera. N'ahantu mu Buholandi barahari abantu bakekwaho uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi, abo ngabo icyo twifuza ni uko nyine bashyikirizwa inkiko. Hanyuma rero abandi banyarwanda bafite ibibazo by'imyumvire, bafite ibibazo by'ubwoba, abo ngabo kubaganiriza no kubabwira u Rwanda ni ngombwa. Ariko hakaba n'abandi n'abandi nabo nubwo batakoze ibyaha batakoze icyaha cya genocide ariko bari mu bikorwa byo gusiga isura mbi igihugu byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide iburayi no mu rubyiruko mu bana babo mu nshuti zabo aho ngabo bo birumvikana ko nabo tugomba kubarwanya kuko ni abantu badashakira neza igihugu ariko muri rusange twebwe nk'ambasade nk'anjye ambasaderi n'abandi dukorana turafunguye ku buryo twiteguye kuganira n'umunyarwanda uwo ari we wese ufite impungenge ufite ibyo abaza ufite ibyo yifuza kugira ngo rwose tumwumvishe ko igihugu cye gihari igihugu cye kimukunda kandi ko tuzakora ibyo dushoboye kugira ngo nawe agire uruhare mu kubaka igihugu cyacu.
Imiryango ya ambasade y'u Rwanda irafunguye ntawe uzajya haza yikandagira.
Ambasade y'u Rwanda yari ifunguye kandi n'abadiplomate ubwabo baganiraga n'abanyarwanda benshi uko bikwiye. Nta ambasade y'u Rwanda wavuga ko hari abanyarwanda ifungiye. Tugomba no kureba inyungu zabo baturage abo banyarwanda batuye muri iki gihugu no mu bindi mu mahanga muri rusange kugira ngo tumvishe ko igihugu ari icyabo bitandukanye na kera. Murabizi ko kera abanyarwanda bo muri diaspora babaga ari ikibazo muri ambasade babaga badafitanye relations zigaragara na za ambasade.
Ambasade Olivier Nduhungirehe ndabashimiye cyane kubwa kakanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Ningebashimiye
nari nabiciye ku masonga nkitangura kuri uno wa mbere urwego rujeje gucunga ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi CNC rurakorana inama na zimwe mu ndongozi z'ibimenyeshamakuru vyugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene vyosubira kwemererwa gukora mu maradio amaze kuronswa ubutumire harimo mpuzamakungu ariyo ijwi rya Amerika muri ko murumva niyabongereza BBC muyaturiwe mu 2015 nayo Radio Bonesha FM niyo yonyene Rudende yatumiwe muri iyo nama. Uyirongoye Leon Masengo mu kiganiro yampaye yavuze ko biteguriye kongera kumvikana ku butaka bw'u Burundi.
Umve kwitegura gusubira gukora cyane gusiga twakorera abanyagihugu kandi abanyagihugu bari bamaze imyaka itanu yose heze batatwumviriza tutavugana turabyiteguriye cyane gose no kuvuga kwitegura no kuvuga no kugira iryo shaka ryo gusubira gukora hanyuma abamenyeshamakuru bahora mu ibarabara basubire ku kivi bakorera abanyagihugu bakorera n'igihugu turiteguye cyane gose.
Abo bamenyeshamakuru uvuga hari nk'igice c'abamenyeshamakuru bakora Radio Bonesha FM ubunye bari mu buhungiro barakwiye abasigaye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo mushobore gukora canke muzo kwikora ku bandi bandi muzo hakazi.
Abahari barakwiye ama abarondera akazi ko kumenyeshamakuru ni benshi barahari nta kibazo ivyo bidute
muvuze ngo barakwiye igice cabo kibarizwa mu buhungiro Leon Masengo.
Igice cabo no kuvuga gute wewe ko twakoranye abamenyesha makuru bari hanze ni bangahe rendazi yuko abari ngaha mu gihugu ari bo benshi gose gusoma.
Ni kuvuga ko nk'ababakorera mu ntara harimo abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'ikirundi kuri Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu abakura makuru y'igifaransa kuri Radio Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu nico nashaka kubaza.
Abantu baragenda les institutions zikagumaho n'abantu babayira ambassadre sur cette terre kuri isi nibishoboka abantu baragenda abandi bakaza.
Hanyuma ku kibazo c'ivyuma naho Radio Bonesha FM yaraturiwe mu 2015 igihe turi guhari ivyuma bitari bike vyaho vyononekaye ivyo vyuma vyo mwoba mwarasubiye kubisubiriza kugira ngo sense babwiye ati mutangure gukora bice bikunda vyihuta.
Twereke ikintu dushima nuko umukuru w'igihugu ya duhaye ubwo burenganzira bwo gusubira gukora ibibazo bindi nabyo birahari ibibazo bijyanye n'uburyo birahari turazi yuko tuzobihura nabyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora n'ibitoba byarononekaye kiriya gihe bishobora kuba byarapfuye ariko n'ibintu birondegwa bikaronka igikuru ni ukuronka ubwo ruhusha bwo gusubira gukora abantu bakava mu bushomeri kandi bari bafite ingufu n'ishaka ryo gusubira gukora icyo nico gikuru nta bindi ibindi umuntu azorondera abagira neza badufashe abemera akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru bazodufasha ama n'umukuru w'igihugu yatwemereye gusubira gukora akabazi n'ibibazo twagiye duhura navyo hariho ikigega kijejwe gufasha amaradiyo icyo kigega nacyo nyene tuzokidodora ko hanyuma umukuru w'igihugu adufashe nyene kuhashika turizeye yuko azobanda yadufasha kandi tuzogenda turonka inyishu y'ibibazo tuzogenda duhura navyo ibibazo ni mu buzima bwa misi yose abantu bagenda bahura n'ibibazo
hanyuma mukizera yuko ivyo bibazo nubwo bizoba bihari Bonesha FM zose urakumvikana ryari kuko simwavuze ko mwatumiwe na sense byumvikana ku ruhusha muja mumaze kururonka ngira ngo nka 99% kwijana ubwanyu mwibaza ko Bonesha FM zose subira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi nka ryari gale mu masengo
gusubira gusamirana ryari nakubwiye igikuru tumaze kuronka ubwo urenganzira bivanye n'ibizuba bivuye mu kiganiro twagiraniye n'urwego rujeje gukurikirana ingene amakuru atangwa nibaza yuko atawuvuga neza na neza ngo kuwa gatatu kwa kane kwa gatanu ngo tuzota dusubira gusamirana urumva ko hariho ibibazo bijyanye n'ibyuma bijyanye n'uburyo n'amafaranga kubera arakenewe ariko nibaza ko perezida yavuze ati mu maguru mashya mwicarane murabe yuko amaradiyo asubira gukora ku neza y'igihugu urumva rero igikuru ni uko iki kibazo cyari cyashafuje igihugu kandi bidakenewe kiriko kirava mu nzira kigatorerwa umuti icyo ni cyo gikuru kuvuga ngo ryari n'ukuri ntawo kubwira ngo umuntu iza cyane mu nzira ibiri tubwiriye turashyiramo ingufu mu bijyanye by'ubuhinga n'ibiti turashobora gutangura gukora mu minsi izoza nko mu kwezi kumwe gutyo cyangwa amezi abiri
hanyuma ikibazo cy'amenyeshamakuru banyu mwakorana ubu ari mu buhungiro bahunze bafise icyo bita contrat zo gukora ubuzima bwabo bwose bakorera Bonesha FM ariko bakaba batagikorana na mwebwe kuvuza muzi zahabaye kuko iradiyo yugaye bo coco muramaze kuciyumvira
icyo onye ni ikibazo cyo kwicarira kandi burya anye akazi kose kagingwa n'amategeko kandi urabizi yuko hari amategeko agenga iby'akazi ibyo byose ni ukubijyamo umuntu akaraba muri aya mategeko avuga iki byari bimeze gute byanditse gute amasezerano yari ayahe n'ibyo umuntu acajyamo ibibazo ntibishobora kubura nakubwiye mu buzima umuntu agenda ahura nabyo mugabo akagerageza kuraba ingene abitorera inyishu
Leon Masengo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane akazi keza
Inyuma y'iki kiganiro na Leon Masengo w'ijwi rya Amerika ryagiye kumenya ko hari ukutavuga rumwe ku burongozi bwa Radio Bonesha FM isanzwe ubundi itwarigwa mu ishirahamwe ARF Association Radio Sans Frontières bamwe mu batanguje iryo shirahamwe n'abari barirongoye imbere y'uko iradiyo isamburwa mu 2015 bavuga ko ibiza gufundikirwa mu nama ya CNC bitazoba vyega iryo shirahamwe ntivyege na Radio Bonesha FM basigura ko uburongozi bw'iyo radiyo bwahagiye bidace mu mategeko iki kibazo tuzokigaruka ko tumaze kumenya ibiza kuva mu nama y'uno munsi hama tubatumirire impande zose twumve aho rumwe n'urundi ruhagaze Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda bakunzi b'imikino na sport uyu nawo ni wa mwanya wanyu uno munsi turahera mu Rwanda tubabwira iby'umukino warayuhuje ekipe y'u Rwanda Amavubi n'iya Guinée Conakry mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye urwo rukino
Ikipe y'u Rwanda Amavubi yarayisezerewe n'ikipe y'igihugu ya Guinea mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika y'ibihugu umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina muri za shampiyona ziwabo irushanwa rya Shan ririmo kubera muri Cameroon
Guinea Conakry yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa muri demi-finale Guinea izahura na Mali Cameroon ikina na Maroc
imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ejo muri kwa gatatu umukino wa finale uzaba kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 ukwezi kwa kabiri muri iri rushanwa rya Shan u Rwanda rwitabiriye hakunze kuvugwa abantu bamwe na bamwe bagiye bemerera abakinnyi b'Amavubi amafaranga agahimbaza muziki ariko kuyatanga bikaba ikibazo rimwe na rimwe bigatuma abantu bibaza niba ibyavuzwe bizashyirwa mu bikorwa. Desire Mbonabucya wigeze kuba kapitaine w'ikipe y'igihugu nawe yemeye gutanga amadolari ya Amerika $5,000 avuga ko ayo mafaranga azayatanga irushanwa rya Shani rirangiye.
Amafaranga yayo bagomba kuyahabwa, twavuganye na perezida wa federasiyo n'umutoza bashami na kapitaine uburyo amafaranga bazayahabwa, turimo kureba uburyo yabageraho bakayabona bakira viza kompetisiyo. Batuze bashyire umutima hamwe, amafaranga arahari.
Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe ya AS Kigali yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino w'intera ya gatatu mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe izahura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Umukino ubanza uteganyijwe kubera muri Tunisia ku itariki ya 14 kwa kabiri, naho wo kwishyura ukazabera i Kigali ku itariki ya 21. AS Kigali irimo kwitoza idafite abakinnyi bayo batanu bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, aribo Eric Ndayishimiye, Emery Bayisenge, Rashid Kalisa, Eric Nsabimana na Muhadjiri Hakizimana. Nubwo abenshi mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru babona AS Kigali nta mahirwe ifite imbere ya Club Sportif Sfaxien, umuyobozi wayo Shema Ngoga Fabrice aherutse gutangaza ko ikipe izagera mu cyiciro cy'amatsinda ndetse ngo ikanaharenga.
Tugiye kwitegura mu buryo burenzeho kugira ngo icyiciro kindi mbere ko tugera mu matsinda nacyo tuzakirege neza. Intego ya mbere dufite muri amarushanwa yo hanze ni uko byibuze tubasha kurenga amatsinda. Nubuze kurenga amatsinda bamwe bavuga ko ntibishoboka, ariko ndebye ekipe dufite abakinnyi bose bari bazima birashoboka.
Mbere yo kugera kuri iyi ntera, AS Kigali yabanje gukuramo Orapa United yo muri Botswana, ikurikizaho KCCA yo muri Uganda. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda batangiye umwiherero wo kwitegura icyiciro cya kabiri cy'irushanwa ryo gushakisha itike yo kuzitabira Afrobasket izabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda uyu mwaka. Muri iki cyiciro cy'amajonjora kizabera muri Tunisia mu kwezi kwa kabiri, u Rwanda ruracyari mu itsinda rimwe na Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo nk'uko byari bimeze mu cyiciro cya mbere cyabereye mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize. Abakinnyi 22 bahamagawe mu mwiherero w'ikipe y'igihugu ya basketball barimo gutozwa na Henry Mwinuka, akaba yungirijwe na Aime Karim Nkusi. Yari Claudia Munyandinda, i Kigali.
Mu Burundi naho kundwigira 19 yihiganwa ry'umupira w'amaguru, umugwi wa Flambeau du Centre niwo ukiri mu kibanza ca mbere muri basketball, naho umurwi w'Urunani utera wegereza gutwara igikombe cy'ihiganwa ry'i Bujumbura. Desire Hatungimana aduhidonito.
Urukino rwahuje kuri no w'Imana Urunani na Muzinga rwari rwitezwe n'abakunzi benshi, Urunani rukaba rwashaka kwihora uwo mugwi wabatsinze mu gice ca mbere cy'ihiganwa. Abakinyi b'Urunani babikoze rero mu gutsinda Muzinga mu rukino rutoroshe ku manota 63-58. Aroni Kagabo amenyereza uwo mugwi akabamenyesha ko urukino rwose barufata nka final kugira ihiganwa bazorisozere bakire mu kibanza ca mbere bari muno munsi.
Nukino twari twiteguye rwose ku buryo igice ca mbere cya kabiri mwabonye yuko ibintu byari bimeze neza. Ubwo cya gatatu nawe nikuti twagerageje, mbere cya kane abakinnyi sinzi byabafashe nabo babakinnyi bari kuvuga yuko abasifuzi batayifashe neza, cyane uvuga yuko bagerageje nabona abantu byashika niyo bona amakosa. Ubwo ivyo nivyo twebwe nivyo dushavuza, ahubwo rya shaka twari twatanguranye niyo ryari ryatumye yuko iyi mashi tuyiheza. Twari dufise abakinnyi 12 ubwo bose ni bakinnyi ko twavyifuza, ubwo bagerageje nicyo gituma wabonye inguvu zacu ntihageze ari ziri cyo tuma tuje kubatsinda bigoranye mugabo naho cyane joroshye.
Muri Muzinga hoho bamenyesha ko babuze amahigwe gusa. Ndabirenge Raoul amenyereza uwo mugwi akamenyesha ariko ko itabaca inkokora.
Turatsinzwe n'urukino cyane cyane mbona ko twabuze mu rukino birabaho, twabuze chance urabona abakinnyi banje bahugiye amatwapo cyane amalanse bashoboye guja lance 15 ruva aho rukino gitsinda match na siratsinda match na 3 pour azi ko bari banje bari 4 mugabo no munsi sinzi byashitse icyo cyane cyane nico mbona gishaje kunsinda match. Tugiye gukora gukoresha ingufu cyane nkuko twahora mugabo tugiye ku double 4 tugiye gukora cyane kubera ko dusigaje match 5 bisabwa ko muri iyo match 5 musanzu 5 arimo dutakaza kandi ndiko ndara abakinyi banje n'ukuntu tuko twitegura kandi tutegura gutegura bizokunda.
Muzindi nkino zabaye muri iyo higanwa, Kerne yatsinze New Star ku manota 72-62, Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 85-58, nayo Lezipo bakaba batsinze Aigle Noir vyoroshe cyane ku manota 123-46. Mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana, urukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi rwahuza Message Ngozi ku kibuga cyayo Ibuye muri komine Mwumbi ntara ya Ngozi, aho uwo mugwi wari uramutse wakira Musongati yo mu ntara ya Gitega. Ugo rukino wagiye kurangira abakunzi ba message ngozi umutima uri mu kubava munda kuko bagiye kugombora babona kurangiza ugo rukino banganya ku bitsindo bibiri kuri bibiri. Urundi rukino rwari rukomeye nugwahuza Aigle Noir yari mu kibanza cha gatatu na Rukinzo yari mu kibanza cha kabiri. Aigle Noir imbere y'abakunzi bayo yarashoboye gutahukana insinzi y'ibitsindo bitatu kuri bibiri, ikibona mbere gufata ikibanza cha kabiri gifata kibanza inyuma ya Flambeau du Centre yatsinze Royal FC igitsindo kimwe ku busa. Wundi mugwi waronse amanota uyakumbuye cyane ni Vitaro yatsinze Muzinga igitsindo kimwe ku busa, ni nacyo kandi Burundi Sport Dynamique yatsinze Interstar. Muzindi nkino, Atletico Olympique yanganije na Bumamuru igitsindo kimwe ku kindi, na Olympic Star yanganije na Les Elephants kimwe ku kindi nyene, nayo Kayanza United yirahira Bujumbura City mu kuyitsinda byoroshye cyane ku bitsindo bine kuri kimwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri micro mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yabo. Iri ni jambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka w'1993 nyuma yo gusanga guverinoma ya Sudani icumbikira kandi igashyikira abakoresha iterabwoba barimo umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda Osama bin Laden, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize Sudani mu bihugu bifasha iterabwoba. Ibyo bifite ingaruka zikomeye. Igihugu Amerika ishyize ku rutonde gihinduka igicibwa ku rwego mpuzamahanga. Abashoramari bagendera kure igihugu nk'icyo, ari nako ibindi bihugu bikorana ubushishozi bitewe no kutagishira amakenga. Amerika izira guha imfashanyo zitandukanye igihugu kiri ku rutonde, ishyiraho ingamba zitandukanye zo gucunga ibintu kigemura mu mahanga, kandi igakorana n'ibindi bihugu kugira ngo icyo gihugu kitabone inguzanyo y'abanyisi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari. Igihugu Amerika ishyize ku rutonde rw'ibifasha iterabwoba, ububasha bwacyo bwo kugira uruhare mu rwego rw'ubukungu ku isi buragabanuka. Gushyirwa na Amerika ku rutonde rw'ibishyigikira iterabwoba byanagize ingaruka ku budahangarwa bw'ubusugire bwa Sudani. Ubwo budahangarwa bufasha za guverinoma imbere y'amategeko kudakurikiranwa n'inkiko cyangwa ku byaha by'urugomo. Kubera izo mpamvu, abakozweho n'ibitero bya Al-Qaeda n'imiryango yabo bareze guverinoma ya Sudani mu nkiko za Amerika. Mu manza zitandukanye, inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanzuye ko Sudani igomba guha impozamarira imiryango y'abakozweho n'ibitero bya bombe byo mu 1998 kuri ambasade za Amerika i Dar es Salaam muri Tanzania, no ku miryango y'abatwaraga amato 17 b'Amerika bapfuye biturutse ku gitero cya bombe muri Yemen, no ku bwato bw'abasirikare barwanira mu mazi b'Amerika. Mu kwezi kwa munani mu mwaka 2019, Abanyasudani bahiritse uwabaye umuyobozi igihe kirekire, kandi guverinoma y'inzibacyuho yatangaje ko intego nyamukuru yari yo gukura Sudani mu mwanya mubi yariho mu ruhando rw'amahanga. Ku bw'ibyo, guverinoma ya Sudani yemeye gukurikiza imyanzuro y'inkiko iteganya miliyoni 335 z'amadolari yo gusaranganya mu barezi. Nyuma yo kurushaho gusuzuma ibyagezweho muri Sudani ku itariki ya 14 y'uko kwezi gushize kwa 12, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba. Ku itariki ya 28 y'uko kwezi hashyizweho inzira yongera kwerekeza Sudani ku budahangarwa bwayo. Iyi ntambwe iraganisha ku mpinduka z'ibanze mu mubano wa Sudani utari uwayo na Amerika gusa, ahubwo n'uwayo n'umuryango mpuzamahanga. Ni intambwe inakuraho intambamye zabuzaga Sudani kwinjira bya nyabyo mu bukungu bw'isi. Intambwe itandukanye ubukungu bwa Sudani n'ibihano yafatiwe. Ubusugire bwayo ntaho bugihuriye n'ibihano bya Amerika. Ibi bigafungurira amarembo ubwiyongere bw'ubuhahirane n'ishoramari, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo yabyanditse mu itangazo rye agira ati: "Turashima abaturage ba Sudani bakomeje guharanira kwishyira ukizana amahoro n'ubutabera."
Igyo yari jambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
been listening to news and information in Washington.